Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro hano i Washington DC muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije nshuti namwe bavandimwe turi kumwe. Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Abatifuza amatora batoye urundi ruyeri rwo kwinyegeza inyuma y'ibiganiro mu kubandanya umugambi wabo wo gusenyura inzego zitorewe n'abenegihugu.
Kuba rero uyu munsi basibye bazi neza yuko twahamagariwe gukora icyo gikorwa bigaragaza yuko atabushake buhari mu ruhande rwa leta.
Uwo ni Pascal Nyabenda, umuyobozi mukuru wa CNDD-FDD, ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi, na Agathon Rwasa w'ishyaka FNL, igice kitemewe na leta, bavuga ku matora ateganijwe mu Burundi mu minsi mike. Iyi nkuru hamwe n'izindi zirimo hitabwa muri yombi rya Generali Karenzi Karake, umuyobozi mukuru w'ibiro by'ubutasi mu Rwanda, turaza kuzibagezaho mu kanya, ntimuve ku maradiyo yanyu. Mbere yaho ariko ni umwanya w'amakuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi migezwaho na Frederic Nkundikije.
Mwaramutse inshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza amakuru nyinshi make amakuru twateguriye. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch risaba ko General Karenzi Karake, umukuru w'ibiro bijejwe iperereza mu Rwanda, yafatiwe mu Bwongereza acirwa urubanza hisunzwe amategeko. Intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu ca Mali yasavye inama mpuzamakungu ijejwe umutekano gufata mugongo igihugu ca Mali. Mu gihugu ca Nigeria ibitero vyahitanye ubuzima bw'abantu 40. Idonido yaya makuru n'umushikiranganje w'igihugu cy'u Rwanda jejwe ubutungane Johnston Businge yabwiye radio Ijwi rya Amerika ko General Karenzi Karake yahagaritswe kandi ko leta y'u Rwanda yasabye igihugu cy'u Bwongereza umuco kuri iryo hagarikwa. Abategetsi b'igihugu cy'u Bwongereza bavuga ko Karenzi Karake yahagaritswe hisunzwe umutahe w'igihugu cya Espagne kiri mu ishyirahamwe ry'Iburaya kimurondera kubera ibyaha kimwagiriza byo kugandagura abasivile. Umushikiranganje w'igihugu cy'u Rwanda jejwe imigenderanire Louise Mushikiwabo yari yamirije iryo hagarikwa mu rwandiko yashikirije kuri Twitter, akaba yavuze ko ibihugu byo murengero bikunda gufatana munda mu nyifato idashobora kwemerwa yo gukengera Abanyafrika. General Karake hari mu bategetsi bakomeye ba gisirikare yo mu gihugu cy'u Rwanda hamwe n'ababuhoze ko bashika 40 bari ku rutonde rw'abagirizwa ibyaha byo mu ngwano, urutonde rwashikirijwe n'igihugu cya Espagne. Abategetsi bagirizwa genocide, ibyaha byo gutyoza agateka kazi na muntu hamwe n'iterabwoba byahitanye ubuzima bw'abasivile ibihumbi n'ibihumbi barimo abanyagihugu bava mu gihugu cya Espagne. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch naryo ryatangaje ko ririko rirakurikiranira hafi ihagarikwa rya Emmanuel Karenzi Karake arongoye ibiro by'iperereza by'igihugu cy'u Rwanda. Iryo shyirahamwe rivuga ko mu gihe Karenzi Karake yorungikwa mu gihugu cya Espagne cagirije ivyaha abandi bategetsi bakomeye 39 bo mu gihugu cy'u Rwanda, ngo abategetsi b'igihugu cya Espagne bakwiye gukora ibishobotse byose kugira ngo ubutungane bukurikizwe. Daniel Bekele, umuyobozi w'ibiro Human Rights Watch muri Afrika, avuga ko amaze gukorwa intambwe ikomeye mu gutunganiriza abarokotse kuri genocide mu Rwanda, yamara ngo abandi ibihumbi n'ibihumbi baguye mu bwicanyi hamwe n'imiryango yabo baracarindiriye ubutungane ku vyaha vyakozwe n'abahurikiye umugambwe uri ku butegetsi RPF kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1994. Umutetsi mukuru wa serukira ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu cya Mali ejo ku munsi wa kabiri yarasabye inama mpuzamakungu ijejwe umutekano ngo ihe agahembo icyo gihugu kubera amasezerano y'amahoro cafunditse n'abagwanya ubutegetsi baba Tuareg mu ndwi iheze. Mongi Hamdi yarateye akamo inama mpuzamakungu ijejwe umutekano kayisaba kwemera mu buryo bwihutirwa umutahe wo gufasha abanyamali kuronka amazi, umuyagankuba hamwe n'amashure. Hamdi yavuze ko gusubira kuronsa abanyamali ibintu byankenerwa ari ikintu gikenewe cyane muri iki gihe abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi b'impunzi bariko baratahuka mu ngo zabo. Yavuze ko igikorwa cyo gusubira kubaka igihugu cya Mali kizogorana kurusha igikorwa cyakozwe cyo gusambura icyo gihugu. Yongera avuga ko kurenga ku masezerano y'agahengwe vyama biriko biraba mu ntara yo mu buraruko vyibutsa ku kibazo cy'umutekano kigoye gutegera kandi ko ata muntu ashobora kumenya ibintu bintu bishora gushika leta y'igihugu ca Mali ku munsi wa gatandatu yateye igikumu ku masezerano y'amahoro n'abarwanyi b'abatuarege hamwe n'abarabu bafashanya amasezerano yabaye inyuma y'amezi atari make leta iteye igikumu ku masezerano y'amahoro n'indi mirwi itwaje ibigwanisho yakorana na leta muri kamuna bandanya kumviriza iradio hejwe ya Amerika mu gicucanije naho abantu bashika 40 barishwe mu bitero byakozwe n'umurwi w'intagondwa Boko Haram abantu bavyiboneye hamwe n'abaronse amakuru yatanzwe na polisi bavuga ko ivyo bitero byakozwe mu bisagara bibiri vyo mu ntara Borno ku munsi wa mbere hamwe no ku munsi wa kabiri kumugoroba abantu baba muri ivyo bisagara barusimvye babwira radio ijwi ya Amerika ko abo bagizi banabi baje mu modoka za minibus hamwe no ku mapikipiki bagaca batangura guturira amazu no kwica abanyagihugu babanje kubasahura ibyabo. Isa Daburo umwe mu banyagihugu baba muri ibyo bisagara yavuze ko bamwe mu bantu bagandaguwe barashwe mu gihe abandi baciwe amazosi. Yavuze ko abana hamwe n'abakenyezi bari mu bantu bagandaguwe. Ejo ku munsi wa mbere kandi abantu bashika 30 barishwe igihe umukobwa umunyahuzi iturikiza ko kibombe ari mu isoko iri hafi umusigiti mu gisara cha Maiduguri mu ntara ya Borno. Gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari we wakoze icyo gitero. Yamara umurwi w'intagondwa z'abayisilamisite Boko Haram umaze imyaka 6 ukora ibitero ku basivile. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon yateye akamo inama nshingamateka zo mu bihugu by'i Buraya kazisaba gushyira imbere amategeko akingira abantu baca mu mpanuka nyinshi bahunze ingwano, ubwicanyi hamwe n'ubukene mu bihugu byabo. Igihe yariko arashikiriza ijambo abategetsi baserukira ibihugu byabo mu nama nkuru y'ibihugu 47 niho bateye ako kamo kasaba ko bari kurira abo bantu kwinjira muri ibyo bihugu.
Tuti za tru muracyumva radijwe rya America hivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri internet kuri radio yacu voa.com. Inkuru nyamukuru mu Burundi ibiganiro byaraye byongeye gutangira byunganiwe no muhuza mushyashya ibyo biganiro ariko leta y'u Burundi ntiyabyitabiriye ndetse n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'amashyaka yemeye kujya mu matora. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki asanzwe arihanangiriza Perezida Nkurunziza ngo atasubira kwiyamamariza amatora. Abitabiriye iyo nama bavuga ko ibiganiro bizakomeza ngo hari igihe leta nabo bavuga rumwe bazikubita agashyi bakabizamo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Ivyo biganiro vyaserukiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ni ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika n'inama nkuru y'ibihugu biri mu karere k'ibiyaga binini. Abitavye ivyo biganiro ni Migambwe Inani n'abanyepolitike basanzwe batemera ubutegetsi bw'Ibujumbura co kimwe n'amashirahamwe adaranira ivyicaro vya politike asanzwe ni mu rugamba rwo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca President Nkurunziza. Leta y'u Burundi n'umugambwe uri ku butegetsi nibitavye ivyo biganiro mu itangazo CNDD-FDD yasohoye yavuze ko ivyo biganiro ari vyo gusamaza abantu. Pascal Nyabenda n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD.
Abatifuza amatora batoye urundi ruyeri rwo kwinyegeza inyuma y'ibiganiro mu kubandanya umugambi wabo wo gusenyura inzego zitorewe n'abene gihugu.
Umugambwe CNDD-FDD ubona ko intumwa shasha yishyiramwe mpuzamakunguni Abdoulaye Batiri atari kwihutira gutunganya ibiganiro.
Umugambwe CNDD-FDD urashima umwitwarariko w'amakungu ku bijanye n'u Burundi ariko ku bwacu aho uko iyo ntumwa yoza yihutira gukoresha amanama kandi hasigaye iminsi 5 gusa mu matora abe byo bavyiza abanje gushishoza akabonana na bamwe nabandi akibonera we nyene uko ibintu byifashe mu Burundi.
Mu mugambwe Iprona ishamirirongowe na konsilia nibigira bavuga ko batarota baja mu nama yari yose kuko iki gihe nico kwiyamamariza amatora. Gaston Sindimwo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Iprona.
Tushakumenyesha buri namakungu ku mugambwe wa Skane Iprona atabigana niro nakimwe ugiye kujamwo canke bimije kujamwo imbere y'amatora. Nta ni inama nimwe tuzokwitabamwo. Niyashaka azoza kuturamusa ngaha ku mugunyi niyo dukorera imbere yo kutuja mu mukama.
Agatongwasa arongoye FNL yigenga iri mu runani amizero y'abarundi yari yitavye ibiganiro ati leta y'u Burundi irerekanye ko idashaka ko ingorane ziva mu nzira kandi amasezerano yarusha isubiye kuyahonyanga.
Ico tuzi neza nuko leta yaratumiwe kandi irazi neza yuko kuva i Dar es Salaam tariki 31 kwa gatano ni Johannesburg tariki 13 z'uko kwezi turimo ko akarere na Afrika yose badusavye kwicarana tukavugana tugapfundikira hamwe igihe amatora yobera tugatorera n'umuti n'ibindi bibazo kuba rero uyu munsi basivye bazi neza yuko twahamagariwe gukora icyo gikorwa bigaragaza yuko atabushake buhari mu ruhande rwa leta yuko ibintu byogenda neza ku neza y'abantu bose kumbure ineza y'abarundi siyo iraje ishinga bano batware
mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari biteze umuti muri ivyo biganiro agatongwasa avuga ko amatora ategekanije kuri uyu wa 2029 adashoka ahubwo ngo leta iri kwikina inkina mico
mu bisanzwe amatora bamatora kuko haba hari umwuka mwiza uwo mwuka mwiza gushika ubu nta uhari aha ibujumbura abazindutse barafata abantu hirya no hino mu gihugu hose wumva abantu bari gufatwa ubyo batabwa mu mvuto atacyaha na kimwe kindi bagirizwa taruko arabayoboke bacu none wumva muri icyo gihe ishaka amatora nyezina cyanye ishaka inkina mico y'amatora inkina mico y'amatora rero twese iyo tukeneye twedukeneye amatora yo duha inzego zizegwa n'abarundi bose zikizegwa n'amakungu mugabo nta wocika intege ngira ngo uyu munsi haro gutangura so kuvuga ngo uyu munsi twaza ngo duce turanga tubirangije twizere ko kumbure ejo hijya yejo bashobora kuza
nawo biruko ivyo biganiro vyabandanije biba hagati y'abari bavyitavye bamvuga inyumvira Federico icegera curongoye umugambwe sa wanyafrodebu usanzwe utavuga numwe ubutegetsi bwa nkuru nziza aho twavugana isaha 10 n'igice yatumenyesheje ko babandanije ivyo biganiro kandi no kuri wa gatatu bazobandanya ngo bakizera ko leta nabo bose batitavye bazogera aho bakitaba abana bariya bakibaza igituma abo batitavye batafumye baza bagashikiriza ivyumviro vyabo mugabo bahashitse ubu ikibazo gisigaye nukumenya ico ivyo biganiro bizoshikako hatarimwo impande zose ningene ibibazo biri mu Burundi muri iki gihe bizohera ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Njuti mukurikira ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Umutegetsi mukuru ushinzwe ubutasi wa guverinoma y'u Rwanda, General Karenzi Karake, yatawe muri yombi mu Bwongereza. Ministri w'ubutabera w'u Rwanda, Johnston Businge, yabwiye Ijwi rya Amerika ko Karake yatawe muri yombi kandi ko guverinoma irimo kureba uko yabona ibisobanuro ku gihugu cy'u Bwongereza ku byerekeye impamvu ihagarikwa rye. Abategetsi b'Ubwongereza bavuga ko Karake yatawe muri yombi kuri manda z'Uburayi ku busabe bwa Espagne aho ashakishwa kubifitanya isano n'ibyaha byo mu ntambara byakorewe abasivili. Ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo ku rubuga rwe rwa Twitter yamaganye itabwa muri yombi rya Karake. Kuri iki kibazo cy'uko General Karenzi Karake yafatiwe mu Bwongereza hakaba afungiye i Londres, mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Profesori Charles Kambanda impuguke mu by'amategeko kandi yunganira ababuranira mu mujyi wa New York inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Professor Charles Kambanda, kuba inzego zishinzwe umutekano z'Ubwongereza zafashe General Karake Karenzi i Londres mu Bwongereza mu mategeko mpuzamahanga ifatwa rya General Karenzi Karake muri sobanura muti
biriya bijuza amategeko kubera ko bamufashe kubera manda zasowe na Espagne. Espagne no igihugu kiri mu muryango wa European Union. Amategeko ya European Union bivuga ko iyo igihugu kimwe gifite manda zo gufata umuntu runaka ibindi bihugu bihita bibona obligation zo gufata uyu muntu bakamugeza ku mu gihugu kimukeneye.
Mushatse kumvikanisha ko ubu Ubwongereza bushobora kumwohereza mu gihugu cya Espagne?
Yego, oranabibonye batangiye icyo twita extradition procedure, no kuvuga ngo urubanza rwo kohereza umuntu mu gindi gihugu kugira ngo asubize ibyaha abazwa n'icyo gihugu. Mbere yuko umucamanza w'igihugu runaka yemera ko mbere yuko umuntu afatwa mu gihugu runaka kubera manda zasohowe n'ikindi gihugu, agombe kuba hari umucamanza w'icyo gihugu wabanze kureba dosiye akayumva akemera ko ibintu abazwa bifite shingiro. No kuvanga Abongereza hari magistrate cyangwa umucamanza wabanje kureba eriya dosiye akemeza koko ko ziriya manda zifite shingiro ko uyu muntu yafatwa. Noneho tukaba tugiye kuri phase ya kabiri, amaze gufatwa kuri phase ya kabiri bikaba ari nabyo extradition process, bivuga ko umucamanza mugombye kumwumvisha ko ibyaha uyu muntu aregwa ntabo ari ibindi byaha twita ibyaha bya politiki. Ibyaha bya politiki kimwe mu byaha bya politiki gikoze kuvugwa ni treason, gushaka gukuraho leta ukoresheje ingufu cyangwa gupanga gukuraho leta, icyo ni icyaha cya politiki. Ikindi cyaha cya politiki na bidya byaha bijyanye no kubuzwa uburenganzira bwo kuvuga cyangwa bidya ari amasezerano mpuzamahanga kuvuga gutanga ibitekerezo byawe iyo bagukatiye kubera ibyo byaha bene byo, icyo cyaha gitwe icyaha cya politiki. Noneho mu byaha Karenzi, Generali Karenzi aregwa genocide, aregwa ibyaha crimes against humanity,
byibasiye inyokomuntu,
ibyaha by'intambara.
Ibyo ni ibyaha Professor Charles Mukambanda mugarutseho, ibyo byaha Espagne ibimurega kubera iki, bishingiye kuki?
Ndanafite dosiye yose hano nayibonye nyamanye imyaka ibiri, erega biriye byaha byose byakozwe mu gihe cy'abacengezi, hari ibyaha byakozwe buryo bwicanyi bwaza kwitwa genocide bukorwa cyangwa birangira kubera bize ko duke uturere dutandukanye twagiye tugira ibihe birebire by'intambara. Biriye ibyaha bamurega babarega cyane cyane ibyaha byakozwe muri North aho bitwaga Buhengeri na Gisenyi. Hari amatarehe abari amadate specific babarega, hari babarega for example kuba ngo hari igihe bakusanyaga abantu bakabakura mu mazu yabo, noneho bakababaza bamwe bakabakura babakeka ko ari Abatutsi bakica Abahutu. Babarega hari ikindi cyambona mu bindi minsi itandukanye kubesha ko abacengezi bateye ku mpande zombi bakagota, uruhande rumwe rukaba rurasa urundi n'urundi rusubiza ariko zombi impande akabageza FPR, bagamije kugira ngo babuze abantu cyangwa imiryango mpuzamahanga kugira muri cya turere, ikindi kugira ngo babwire abantu bose bari muri kariya karere ko bava mu nzu mu ngo zabo kugira ngo bajye ahantu hari inzwe, noneho bamaze kuhagera bakabica. Hari cases nyariye ingegero nyinshi batanga, hari amazina menshi atangwa, hari n'abagabo benshi batandukanye, yewe bamwe mu bagabo ubwo bakoze biriye byaha bari muri FPR bakabikora. Nuko dosiye eteye muri make.
Niko dosiye itenduva mwara yikurikiranye cyane ku buryo burambuye, ariko harimo n'ubwicanyi bw'abaturage b'aba Espanyol ubwabo bavugwa muri iyo dosiye.
Yes, yes, harimo aba Espanyol bari abihaye Imana, ariko abihaye Imana umwebwe ko nabo uko babivuga mu rubanza impamvu babishe nuko bari abihaye Imana bari bamaze gukurikira bari behaye basize umurego mu gukurikira ubu bwicanyi bwagendaga bukorwa mu duce dutandukanye. Abihaye Imana batangaga boherezaga amakuru y'amashusho, amakuru y'amajwi, ibintu bimeze gutyo babihereza muriza misiyo iwabo. Noneho bigaragara ko impamvu bari abamisiyoneri babishe nuko bari babungamiye gahunda yo kwica abaturage. Uyo bibonye urubanza rwa Espagne nuko rumeze.
Ndabashimiye cyane Professor Charles Kambanda, tuvuganye ari mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Murakoze.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda na Ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza, ariko ntitwabashije kubabona kuri telefone ngo bagire icyo bavuga kuri iryo tabwa muri yombi rya Generali Karenzi Karake. Chuti za true umurumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo.
Mu kiganiro Amerikana cyo muri kitondo turavuga ku kugena ibintu byifashe kubirabure bo muri Amerika muri raporo yasohowe n'ishyirahamwe National Urban League. Ishyirahamwe riharanira inyungu z'abirabure National Urban League muri raporo ryasohoye uyu mwaka ku kugena ibintu byifashe kubirabure b'abanyamerika ryasanze abirabure b'abanyamerika bazi inyuma y'abazungu mu bisata nk'indero, ubutunzi, amagara y'abantu n'ubutungane. Nikintu abigisha n'abanyeshuri bo kuri kaminuza ya Medgar Evers mu gice cha Brooklyn mu gisagara cha New York bashaka gutorera inyishu. Ishure kaminuza Medgar Evers College rigizwe ku bice 90% n'abirabure, cyuzuyemo abanyeshuri biga batiziganya kugira bashike kubisabwa kugira baronke ama diplome yabo. Yamara mu bitandukanye n'abanyeshuri b'abazungu, abanyeshuri babirabure muri rusangi kenshi ntibaronka akazi umuntu afatiye ku byatohojwe ku kugena ibintu byifashe ku banyamerika babayirabure muri raporo yo mu mwaka w'2015. Naho ibitigiri by'abarangiza amashuri yisumbuye n'amashuri kaminuza vyiyongera, ibiharuro by'abirabure batagira akazi bigera kuri 20% mu bisagara indwi biri mu bisagara binini cyane muri Amerika. Urugero rw'ubushomeri muri iki gihe mu gihugu ruri kuri 5.5%. Naho ibibazo bikomeye by'ubutunzi byarangiye mu gihugu, ivyo bibazo biracibonekeza mu bice bitari bike bibamwo abirabure. Umukuru w'ishyirahamwe Urban League Mark Morial avuga ko ubushakashatsi bagize bwasanze hari igihushane hagati y'abazungu n'abirabure mu bijanye n'ibiharuro no gusoma. Amenyesha ko Amerika itegerezwa gukuraho icyo gihushane n'igihushane ku bijanye no kuronka akazi. Amenyesha ko ari ibintu bikenewe cyane kugira Amerika ishobore guhiganwa neza mu byerekeye ubutunzi mu kinjana cya 2021. Ishure kaminuza Medgar Evers College ririko rifata ingingo zo kubona ko abarangije muri iryo shure biteguriye guhiganwa ku isoko ry'akazi. Shemroy Primo ari mu myaka ya nyuma ishure kaminuza Medgar Evers College yagize stage mu biro by'umushikiriza manza mu gice cya Brooklyn mu gisagara cya New York kugira bizomworohere kuja mu mashure y'ivyerekeye amategeko. Avuga ko atashimishijwe n'ivyavuye mu bushakashatsi bwagizwe n'ishyirahamwe National Urban League naho bitamutangaje. Yamara avuga ko nk'umwirabure bitoroshe ku isoko ry'akazi. Yamara atangaza ko hari abagenzi biwe benshi bamurabira ko akarorero kubera yafashe inzira itandukanye akaja mu ishure kaminuza ahageze mu myaka ya nyuma, kandi afise imigambi kubandaniriza mu ishure yigisha ivy'amategeko. Ubushakashatsi bw'ishyirahamwe Urban League bwerekana ko hakiri akarenganyo ku bijanye n'akazi. Ubwo bushakashatsi busanga ko naho abirabure baba bize ku mashuri amwe n'abazungu, urugero rw'ubushomeri bisa n'uko ruba ruri hejuru cyane ku birabure. Abantu baribaza igituma, benshi bakabona ko biterwa no gukumira bifatiye ku ibara ry'urukoba mu kazi bikibonekeza. Kubera izo mvo, abanyeshuri b'abirabure bategerezwa kwiga inshuro zibiri kurusha abazungu kugira baronke ikibanza ku isoko ry'akazi.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ukingira inkewe mu bijanye n'amadini ni kintu cankenerwa kandi cihutirwa ko twoshira kwa kigoro. Ahantu heshi ku isi, abakristo, abayahudi, abashia, abasuni, abayezidi, aba ahamed n'ababahayi babayeho bakumirirwa kandi bahohoterwa. Ariko ibyo ntabwo byekeka ku gatwe kama leta gusa. Arsalan Suleiman, intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abayisilamu ujeje twera mbere, yavuze ati nibitero bigirirwa n'amashirahamwe ategamiye leta navyo nyene birihutirwa. Yavuze ati mu kwezi kwa kane twarabajwe n'ubwicanyi bwagiriwe abemera Kristo mu gihugu cya Kenya na Libya bigizwe n'imigwi y'iterabwoba. Ibyo Arsalan Suleiman yabivugiye mu nama igira gatanu y'ishyirahamwe rikorera Istanbul ryitaho ishyirwa mu ngiro y'ingingo ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU nimero 15 na 18 isigura ibyerekeye kutihanganirana mu byerekeye amadini, gukumirwa no guhohoterwa. Iyo ngingo ya 16-18 igikoresho gikomeye mu rwanya iryo hohoterwa kandi amaleta yategeza kurishira mu ngiro. iyo ngingo iratomora neza imico n'imibereho myiza byoba umushinge n'ibirimbi byofasha kurwanya no kurengera ukutihanganiranira bifatiye ku madini. Iyo ngingo kandi remeza ko atana kimwe coza gisigura ku muntu yohoterwa kukashikirije ico yiyumvira. Ihamagarira amareta gushira imbere ubwigenge ibyiyumviro bitandukanye, gukingira amashengero, gushira amategeko arwanya ikumirwa, gukorana n'abasurikira amadini no gushira imbere gutatora amatati bidaciye mu migere. Iyo ngingo kandi iratera intege abatwara amareta n'amashira amategamiye leta kwiyamiriza kutihanganira bifatiye ku madini no gukorera hamwe n'abarongoye amadini kugira izo ntambamyo zive mu nzira. Amakungu ategereza gukomeza kubahiriza no gukingira agateka k'inkwehwa ari mu vya politike canke mu bindi bisata. Ubwigenge mu gutaniganwa ijambo no mu madini n'agateka amareta yagomba gukomeza.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Frederic Nkundikije agiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Urakoze Jenim, makuru twabwiye ko ishyirahamwe mpuzamakungu rihanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch naryo ryatangaje ko ririko rirakurikirana hafi ihagarikwa rya Emmanuel Karenzi Karake arongoye ibiro by'iperereza by'igihugu cy'u Rwanda. Iryo shyirahamwe rivuga ko mu gihe Karenzi Karake yorungikwa mu gihugu cya Espagne cagirije ibyaha abandi bategetsi bakomeye 39 mu gihugu cy'u Rwanda, ngo abategetsi b'igihugu cya Espagne bakwiye gukora ibishobotse byose kugira ngo ubutungane bukurikizwe. Daniel Bekele, umuyobozi w'Iro Human Rights Watch muri Afrika, avuga ko amazi gukorwa intambwe ikomeye mu gutunganiriza abarokotse kuri genocide mu Rwanda, yamara ngo abandi ibihumbi n'ibihumbi baguye mu bwicanyi hamwe n'imiryango yabo baracarindiriye utungane ku vyaha vyakozwe n'abahurikiye umugambwe uri ku butetsi RPF kuva mu mwaka w'igihumbi 1994. Iyi nkuru twavuze ivuga ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon yateye akamo inama ishinga amateka zo mu bihugu by'Uburaya kazisaba gushyira imbere amateko akingira abantu baca mu mpanuka nyinshi bahunze ingwano, ubwicanyi hamwe n'ubukene mu bihugu byabo. Igihe yariko arashikiriza ijambo abategetsi baserukira ibihugu byabo mu nama nkuru ibihugu 47 ejo ku munsi wa kabiri mu gisagara ca Strasbourg mu gihugu cy'u Faransa, Mushanahibana yaratangaje ko atewe umutima uhagaze n'ubuzima hamwe n'inzira zirimwo impanuka abimukira impunzi hamwe n'abasaba ubuhungiro bacamwo ngo cane cane mu ruzi Mediterane hamwe no mu ruzi Andaman hamwe na Bengada. Mushanahibana yagize ati ndabateye akamo kabasaba kuvugira no gukingira abanyagihugu bahunga ingwano ubukene hamwe n'ubushomeri. Ati twese turafise uruhara rwo gufata ingingo inyazo imbere yuko abantu basubira gutakaza ubuzima bwabo. Ati nico gituma ibihugu by'Uburaya bikwiye gutunganya amayira yizigiwe abimukira bashobora gucamwo. Twavuze kandi ku mutegetsi mukuru waserukira ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu cya Mali ejo ku munsi wa kabiri yasavye inama mpuzamakungu ijeje umutekano ngo ihe agahembo ico gihugu kubera amasezerano y'amahoro capfunditse n'abagwanya ubutegetsi b'abatuareg mu ndwi iheze. Mongi Hamdi yarateye akamo inama mpuzamakungu ijeje umutekano kayisaba kwemera mu buryo bwihutirwa umutahe.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Ibiganiro byacu birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.